Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, kandi aho muri hose ni mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru yacu. Na makuru rero
ariko uyu biharage turabifata tugafata nubwo buyi tugafatana ya mafaranga 5,500. Ndafite abana bato bato nzobasumira bafungure bahindure.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, turajya kandi no mu Burundi mu Kirundo, no ku myaka 57 iheze umuganwa Rudoviko rwa Gasore atabarutse. Leta y'u Rwanda n'amashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe impunzi HCR n'ibiribwa PAM batangiye guha amafaranga impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Mahama, amafaranga yiyongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafata. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa 4 w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 nizo habwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama kundya imwe.
Twegeye impunzi z'Imahama twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Ubu uyihabaye kandi karusho, ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanje harakarusho kandi ndanezerewe. Ariko ubu uyibiharage turabifata tugafata n'ubwo buyi tugafatana ya mafaranga 5,500. Yesa baho umugisha frema kuba bayumviriye ico gikorwa ciza. Jewe nkuko ndafite abana bato bato nabameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo ico gikorwa bazogikomeze ahubwo bagiye n'akarusho banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracariho utugorane. Uwo mugabo na Hashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 canke 3, co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nk'ayo baduhereza. Tugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga, sanga bifite akarusho. Tunenge duhari nuko hari abantu bibuze ku mariste kwa rutangaza ukuntu wewe wari usanze utega bakubona mashini mugageze hageze kuri iyo amafaranga gacha bakubura. Kindi naco nuko tubona ko amasoko agiye kugorana, abantu barenga 60,000 guhurira ku gasoko kamwe gatonya. Tugahoraho n'abanyarwanda dushaka kurya dusuma kandi dufite amafaranga. Rero turasaba ko abantu babaguyemeza imirimo, abantu bafite mitayi ikomakomeye boza n'ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi tukaza turahaha. Ikindi naco twaneguye nuko abana bataragera kurya batabaha amafaranga, kandi muzi ko abana aribo bantu barya cyane ndere gitema, kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza umwana nawe imere nako umwana aronka, kandi umwana abyara konsoma akosoma cyane. Nico kintu bo barabwa ikosora n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe nawe amafaranga yiwe akayashirako. Ama imiryango 3, 2, 1 isigaye ikaba ikiro iriko irafata indya nabo bazoshikirwa.
No muyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko karusho. Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa byaba ibigori canke amavuta bahora bafashishwa. Ishirahamwe ryitaho impunzi ya HCR PAM hamwe n'abaserukire ubushikiranganji buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosorwa mu kwezi gukurikira. Kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi. Bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki. Iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwo ari wo wose zikeneye amahera. HCR Pam Chokime na Midimar mbere n'ubuserukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo naho baba. Ikambi y'impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2015 irimo abarundi hafi ibihumbi 60 bagize imiryango ibihumbi 20. Pierre Clavier Niyonkuru, Ikigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tuve Mahama tujye mu Kirundo muri komine Gitobe. Abanyagihugu bafite impungenge z'imbuto y'ibishyimbo. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha ibisobanuro.
Muri komine Gitobe abanyagihugu bararimye, imvura yaraguye, ariko bo bavuga ko bataratangura guteragira. Mu gihe mu gatasi harimo cyane ibiharage, bo bavuga ko babuze imbuto babika. Intandaro y'uko kubura imbuto ni kirere kitababereye cyiza mu mpeshi iheze.
Oya nawe hage tuzoro nka byo guteragira kubera ibiharage byarabuze, imvura yabaye nyinshi bica bibishishishishi nta na kimwe cyagiye. Nta umuntu yihanganye afise nka hane ntiyarenza nka sale nka 200 ufise
nk'umujyana kwibaharage byo nk'aho byari kuba habaye ishamba ryonyene haduze rufashe gonyene kubera imvura yabaye nyinshi n'uwakoresheje umwavu byararigize biguma rimikubuza yonyene ntibyigeze byama.
Abo bishobokeye bariko baraca ingero kugira baronke imbuto, nabo nyene bavuga ko bayitera ku giharuro kuko idashemeye.
Ariko barage no biguma bizimba kubera nyene abenshi batabyimbuye ngo mu kujya tubiteragire kujya tubiteragire tundanira kujya gusoma usanga hari ikora mikoro ko amwe nta mikoro twa dufise baza gucingira kuri bagenzi bacu bakaguha agasahani kamugateragira n'abandi bamwe munsi izo zizorara
kubera ubu nyene ibihaje twabibuze umuntu ari kusanya agakoresha umwavu yaronka nk'isahani menye n'agatera ku bisoro.
Basaba abagira neza kubaronsa imbuto z'ibiharage bishoboka bakaronswa izirinda imvura.
Dusaba yuko hogira abagira neza baturose akabuto tugateragira naho bafashe bake bake mugabo abandi bagateragira.
Urebye ukuntu ibiharage biriko biragwa n'ubu je ndimvira nta n'isahani natse tugenze woronka tuvugira ngo ntiragire hamwe vyoshe genda neza. Imana tugiye imbere tukora nka dushigikira mu dutabarize hari imbere kugira ngo badufashe.
Nuko nyene kabisa bisaba ko mudufashe nyene mukatronezi ndi mbuto za zirinda nk'imvura tugatera tukaraba.
Musitanteri wa komine Gitobe aremeza ko komine arongoye yaronse umwimbu udashemeye w'ibiharage ku mpeshi iheruka. Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko azogerageza kudodora ku basanzwe bafashanya n'intara mu migambi y'iterambere. Yamara asaba abo banyagitobe gusabikanya ibizo byabonetse ariko bagashira imbere umugambi wa leta wo gushigikirana. Ngaha Mutabazi yari yagendeye komine Gitobe mu nama y'umutekano kuri uyu wa kane ku mugoroba.
Mu kibano kandi ntibahemeza kwitabira ibintu byo gushyigikirana no gufatana mu nda. Bavuze ko babuze imbuto mwasi bose bazibuze. Uyifise nayigurane mugenzi we ejo ate ntitugume tuyumvira ngo mu bintu ngo bizoba hirya no hino ngo bizoza n'umuzungu.
Abanyagihugu bo mu Kirundo basabwa n'intwaro gutahura ko ingingo leta yafashe yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu izobazanira ineza.
Bamaze iminsi bafashijwe ku mashyirahamwe kugira ngo amashyirahamwe yabo hanze abanze ahagarike bahaye amategeko yisunga kugira ngo ibyo bakora bigirire akamaro igihugu n'abenegihugu. Ntitwame turabona gusa bacana n'amajipe baducirimbira ko bahembwa amamiliyoni tutadufitiye akamaro nawo reka turebe twitungamize iby'iwacu ari nacyo gituma basabye yuko nawo bimba ubutayu n'agataka cyari mu nzu aho abanzi bahagarike naho ntinabitunganye neza.
Kiretse amashyirahamwe mpuzamakungu yahagaritswe n'ayamuka mu Burundi ari ku rubuga agiye gukurikiranirwa hafi.
Ubaza n'amashyirahamwe nayo nyene yo ngaha mu gihugu usange ariko arabahuza cyane n'amadini n'amashenge abakozi b'imana bari ngaha mu mbarire nibaza ko bari ngaha batari guhuza abantu arabakora neza. Mugabo hariho n'abandi baza baje mu mashengero guhuza abantu bakaza mu misigiti kugira ngo bahuze abantu abigishe ibintu bibi babigishe iby'iterabwoba babigishe kugaragariza ubutegetsi abo bantu muzobiyamirize.
Muri uko gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe Buramatari w'intara ya Kirundo asaba ko atashira hamwe ririko rirakora neza byorenganywa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imyaka 57 iraheze umuganwa Ludovico Rwagasore waharaniye intara yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. Abanyagihugu bakibuka ijambo yashikirije Abarundi mu 1961 basanga leta zitararifashe nkankama. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yaganiriye na bamwe muri bo.
Oya ntiyubahirizwe na gatoya. Kuko iyaza kubahirizwa none munsi igihugu kiba kiri kwiterambere rirenze gusumba iryo no munsi. Kuko kuva ico gihe haciye haba ibintu bikurikirana by'akajagari, amoko, intwaro z'amakudeta byinshi ubunyonyezi none nawe ubiravye umuntu yitegereje akitonda karaba urabona yuko iyo umuntu harinze haje ikintu cyo kunyonyeza umutegetsi agakugwa ku nguvu canya tatowe akishiraho ni bwa bunyonyezi uba buje rero nyezina buca buhera hejuru kumanuka gushika no hasi nico gituma rero uyu munsi kugeza no munsi turavye neza turabona ko ahubwo hageze aho byose bija kumugaragara kugira ngo demokrasi yari inyazwe kubera iki guhera icyo gihe ahubwo itsimba tare ibandanye gusumba uko inkwaro z'amakudeta zari zimeze. Icokogwa nuko umunyagihugu wese yoja hagufiya akegera demokrasi akabona amatora yuko ariyo ntambwe nyamukuru kugira ngo umurundi ashobore kuvuga akari ku mutima, umurundi ashobore kugira ku iterambere rirama biciye mu bategetsi bitorewe n'abanyagihugu twirengenye twitora.
Oya ntabwo yakurikije ko jiwa gasore naramubonye yigisha ibya independence mu 61 naramubonye yagenda yigisha neza hanyuma urazi kwacu bamwica bamwishe rero twaje kwikurikira baramaze kumwica no kuvuga rero intwaro zagiye zikurikirana zose nazikurikiranye ntabwo zafashe imigambi yiwe imigambi yari yafashe nzayikurikije urazi yuko leta ya mbere yari yakudeta n'iya kabiri urumva n'ibintu byaciye mu nguvu sintu byaciye mu mwumvikano ntangere kugira ngo bibe ni uko ngira ngo twebwe abarundi twakumvikana hanyuma tugashyira ibintu mu ngiro cyane cyane iby'amatora tukitora tugatora twemera twebwe dushaka ntagire ikintu gishobora kuba cyerekeye ibya kudeta iby'inguvu iby'inguvu hacaba intwaro y'agahuturu kuko afashe ku nguvu aca gutwara ku nguvu nawe nico rero n'ubu nivyo ubona nawe
yego nivyo ibyo rwa gasore yavuze ubu leta dufise ni ibyubahiriza ko ubu turabona turaronka amavuriro abana biga kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa kuri leta zo turimwe niwe tubona ko yabifise akamaro naho izindi leta zari z'agahotoro umuntu agira ke bakamwambura ubu rero ubu ngubu tubona yuko mu bisanzwe ubu turi mu mwitegenge
amaleta agira akurikirana kugira tubure neza ko amajambo kwa gasore yavuze ko amaleta agira akurikiza biragoye kuko wasanga hari ntambamye ntambamye usanga bamwe baravyumva neza ko boja ku murongo bakurikiza ijambo cya kwa gasore ngo ugasanga hagati yabo bagiye barashyanamo ugasanga leta imaze umwanya mutoyi ntirose umwanya kugira ishyikirize imikora imigambi yiyemeje ibyo by'amaleta yamba kudeta yagira akurikira byatumye imigambi kwa gasore yari afise rimwe rimwe ugasanga kuyishyikiza mugabo turavye iyi minsi tumo gahenga ugasanga leta iratwagiye kirekire turabona neza ko rimwe rimwe muri bike imigambi kwa gasore yari afise imwe imwe irakurikizwa ngo turavye yarigisha ko abantu bogira ibikorwa by'iterambere bakubaka amashuri bakajya mu mashyirahamwe gusa turabona ko bihari ngo no kuraba ukuntu uko biba bitegurwa neza rero majyambo makeya ije mbona ko bimwe birakogwa ngo ibindi ntibikogwa kubera intambamyi usanga ziva hagati mu baserukira abandi
yego yakoze kumpa ijambo jende umuntu nkuze kandi amaze iminsi mikeya kuri leta rwa gasore urabona ko haja leta ya micombero aho nyumvire neza muri leta ya micombero harabaye akajagari harabaye ibintu by'amacakubiri mu nyuma kuri leta ya micombero haraje leta bagaza harabaye ibintu binezereje bagaza yarakoresheje politike nziza nta munyagihugu yasubiye gukinyizwa ariko abize baracinyizwa ngo twebwe bato bato twari tumeze neza murabona ko mu nyuma yabagaza hace haza buyoya muri buyoya harabaye intambara iyo ntambara yabaye urabona ko habaye ntega n'amarangara nabize navyo rero harimo agakinyizwa ariko gushika twebwe aho turi kuri iyi leta ya perezida Nkurunziza yaragarukanye amahoro ubu turarya tukaryama eka namavuriro namashuri akora neza
ikintu cyokorwa cyambere ngusubira ukaraba igitabo cy'imigambi kwa gasore yarafise tukaraba umugambi amaze kurangurwa tukabushigikira utararangwa nawe tukashina imbere mu migambi n'iyi minsi imigambi yo kwiyamamaza dusaba ko abazoserukira abandi bora by'igitabo kwa gasore yarafise imigambi yarafise abarisha bagomba gukorera ko hanyuma tugasaba ko intwaro izakandira marikiri yingo kuko umuntu afite imigambi Haro sumanya kuyemerera abanyagihugu haro sumanya kuyikora niho tuvuga ati umuntu ntiyakoze icyo yatwemereye tugasaba ko mama anda azakurikizwa
aba rero n'abanyagihugu baganiraga n'umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka kubirebana n'imyaka 57 iheze umuganwa Rudoviko rwa Gasore agandaguwe bakibaza rero aho imigambi ye yagiye imigambi yarafitiye abarundi mu 1961 muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC
kwa nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka kwigandagurwa ry'ubuganwa Rudoviko rwa Gasore n'ingaruka cyangwa icigwa abarundi bashobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani abatumire ni babandi nyene babiri hari honorable François Ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu 1990 kushika mu 1993 honorable mwaramutse
ndabaramukije na beruka kera
cyangwa kwa nyaburunga
murakoze cyane kumbyo kaze
ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona umugambwe wa Gasore mushinga naye Nkurunziza mwaramutse
mwaramutse Jerome wakoze no kuntumira mu kiganiro cha nyaburunga
kwa nyaburunga
honorable François Ngeze iprona yagwa Gasore mu 1961 yaratsinze iyindi migambwe icyo twokwita mbere urukomba amazi uno munsi iprona uravye ahigeze yoshobora kwizigira kuzosura gutsinda amatora no munsi warima
urakoze muhitira Jerome Niyonzima mbabarire yakariko tutahirukana hariho utaraze no kumva gacupa ariko rero ivyo ntacho jewe nakumbaza naho nakubwiye kumbura ntagiye mu kukuntu babajije ikibazo umuntu nakubwire hogira umugambwe umwe mu Burundi wogira ingorane nkizo kwa nkizabaye mu mugambwe y'iprona kuri kwa Gasore uwo mugambwe ukaba ushobora kubukiriho uno munsi mu myaka nkiyo umugambwe y'iprona umaze mu Burundi nta wundi mugambwe wobushikira uravye ingorane zazigizira mu mugambwe umugambwe ukabukiriho nta wundi mugambwe n'umwe jemera mu wundi wobushikira n'ukuri kuko iyindi migambwe urabona iyo kitsigenza gitsi ingorane iyo imigambwe nayo ica igira ingorane mugo mugambwe y'iprona uramaze imyaka nkiyo umaze kandi waragiye mu makuba atari make tugituma rero mvuga nti jewe umugambwe udasagana y'iprona ndavyemeza nagiye mu bintu vya politique nkavuga nkagira icyo twita analyse scientifique umugambwe y'iprona uzobandanya uriho avuga se faiblesse ingufu ufise canke kuko yagoya intege nke ufise mugabo uzamuriho kuvuga ngo uzotsinda sinovuga ngo ryari bizova kukuntu abarasigana basubiye kwiyunga mugabo abari ku butegetsi mu mugambwe udasigana iprona nibakora uko bashoboye kugira abantu bose bongere babone akamaro k'umugabo ko kuba mu mugambwe udasigana iprona kuba mu mugambwe udasigana iprona si ibibanza kubu mugamwa dasigana ipura nukchambrisho nukumva kuru murundi kumva kuru muporona nukuri birajyoshe birajyoshe niyo babonye aho bari nukuri birajyoshe kubegera aho bari doka rero abantu aba bari bategeko umugambwe no munsi nibakora ubujye bwose bushoboka abaporona basubira biyunge nitwumve ngo hari abaporona ba mukazi ngo hari abaporona ba bakadigi ngo hari abaporona ba barunyeretse ngo hari abaporona ba bagaston ngo hari ibyo abarango umugambwe ubu bagerageza ikintu ivyo bintu izo bokabire tudaboro ziveho hanyuma bazana abanyadasigana baje hamwe bamaze kuca hamwe ndakubwije ukuri nta mugambwe wosubira gutsinda mu Burundi mu gihe ipuro n'abapuro bose bo babari hamwe umugambwe ipuro wosubira umugambwe nkambire kandi ugategeka mu mahoro n'ubumwe nkambire
none ipuro n'ase umugambwe batutse
bwe yaba bazira ko umugambwe batutse yaba kutaba bimbajije ndatwenga yaba tutse bimbajije naho nyene ngatwenga bakambayira ngo none hose kutwenga no kubera iki nti jewe umuntu w'ikijuju ndamutwenga nkuko ntwenga umuntu w'ikijuju bose ndabashira mu bujuju iyo bamaje bibazo nk'ivyo abo bahutu ngaha ni bake cyane abahutu rero n'abatutsi ni bareke kuryana kuko hano mu Burundi abahutu n'abatutsi bitwa ngo ni sampire ni bake cyane ariko abarundi batari muri ibyo kuvuga ngo na bahutu pire n'abatutsi pire nibo benshi mu gihugu nimba bashobora mu gihugu
Olivier ivyuko iprona ari umugambwe w'abahutu n'abatutsi mu masezerano y'Arusha muri JDC ntivyazimanganye
Jena manda bivuga ni kosa likomeye yabaye mu gihe umuhuza Mandela yari kwararaba ukuntu yotatura matate kwa yabaye inzira y'ukwiyorohereza umugambwe w'adasigana so umugambwe nkuko umushinga ntahengeza bivuze je ndakihimbagwa cyane nageze kuko n'umuntu ankurira kandi dukunda kuganira cyane iyo turavye akaranga mutima ku mugambwe nkaraba bashinze umugambwe w'adasigana ibura nica bagira mbere gushika no munsi nta hantu na hamwe herekana ku mugambwe w'adasigana ari wabatutsi nuwa barundi bose nivyo rimwe abatutsi ukabamwe n'abahutu ntimwaca mufata rero ngo ubwoko ubu ngo nubw'aba ngo nubabatutsi mbere niyo ntambara twebwe turiko turagwana no munsi kugira ngo abarundi bumve ko ivyo yabaye mu masezerano y'Arusha atari ivyo abatutsi kuko kanatsinda byaba ibyo bice 40% 60% ibintu 40% bija muri leta tugira ni by'abatutsi bari muri Prona oya habe namba aba bari mu no munsi sabo muri CNDD-FDD bafise ibyo bice mu namashinga amateka sa CNDD-FDD no kumva rero ko ibyo bice byari by'abarundi mu moko yose atari byo mu mugambwe ariko mu bice byose twebwe rero
ariko iprona kwisonga rya JDC si by'abatutsi
ibyo icyo ndiko ndabivuga ni mutego abarundi baguyemo ujanye n'abasezerano y'ico gihe kuko babona yuko abarongo y'ico gihugu bari abatutsi kumbure n'abadasigana ico gihe bagenda benshi bari abatutsi kumbure bakitirira igisoda c'ico gihe ko ari igisoda c'abatutsi bakacitirira ibyo hanyuma abantu babona bati abantu baganiriye na JST y'abafrodebu n'abandi byotora inzira ariko umugambwe w'abadasigana gushika no munsi twe turongoye umugambwe ntidushobora kwemera ko ari umugambwe w'ubwoko na bumwe no w'abarundi bose
Honorable Ngeze uti birababaje cyane kumva.
Cyo wibyo rero ndakubwire igihe batora amasezerano ya Arusha. Byaratumijewe Joana mu mugambo ndasangana iprona. Narashwanye ndavuga nti ibi bimugize sivyo. Ntimushobora kuvuga mwebwe ngo muhagarariye ya Arusha abatutsi. Umugambo wadasigana ukaja mu bavuga ngo ni imigambwe y'abatutsi mu Burundi.
Ibyo niwe yivuga kubera umuhutu.
Oya. Kubera karanga mutima mvise ku mugambwe wadasigana iprona si cyo nabivugira kuko abo nabivugira naravugira abahutu bari muri Arusha kandi narabwira abatutsi bari Arusha ndabwira nti byo murakwigiye umugambwe wadasigana iprona ibyo mugize Arusha murakwigiye kuko kubona mugiye kuwitira umugambwe wabatutsi ibyo bintu kugira iprona izo byikuremwo kugira izo bivemwo bizofata umwanya munini kandi ibyo bintu bizononera igihugu
ako kaga baracyakari mu muri iprona
uza gukira ingwara yirata jiwe ndakunda kwibuka ibintu ko ndabibona iyo mu 2000 iprona itaja kugwego kuvuga ngo numugambwe w'abatutsi ngo usenye JDC bita ko ari imigambwe y'abatutsi iprona iba iri ukwiruno uno munsi kuko murabona ko ico gihe twagiye turatana bamwe ngo n'abaprona bo kwanaka ariko no munsi muzukuri je ndashimira mushinga ntayigashatse kuntambwe ariko aragera ko arashikako
uvuga no mukuru wa Iprona
ni mukuru wa Iprona ndabona yuko ariko aragerageza guhuza abaprona mu ntara mu makomine ayibujumbura ariko ni chakabiri ndakubwira kandi ndabivuga ni ko gatukanje si n'umusendede je washaka na president nkuriza ntanzi mugabo je ndagira analyse scientifique gwagasore yarademissionye aratanga imihoho kuri se wiwe igihe yari yamuhanye kutwara ahantu hari rwo aramubwira ati aramwandika arandika ikete tjewe ibi byamabanga yo gutwara abantu ndabihevye ngiye gukora ibindi kandi zo bindi data urazi uzobona ko nagize akamaro kurusha akamaro nogira ni gahaye arademissiona je nakubwire mu president muri Afrika president nkuru nziza niwe wenyene Petro nkuru nziza amaze kuvuga ati jiwe kushika muri 2020 egome ndi nkaniko ndiko ndatwara ati mugabo ico gihe je sinzosubira kuza kwitoza harura abanyafrika bashobora kuvuga ibintu nk'ibyo
niba ariko ivyo uravyizera utarabona ko ico gihe kigeze
je yo no mukuru w'igihugu ndamwizera n'ukuri kuko icyavumiriye abarivumiriye mu Burundi bwose muri Afrika hari undi mu president urumva avuga ibintu nk'ibyo Nyerere nawe ntakiriho Mandela nawe ntakiriho mugabo guciko kutembera Afrika yose urabe ko hari uwundi mu president ashobora kuvuga ati je utarike kwitoza ni yashika sinzoba ndiye sinzoba ndimo
akabaza ko gusozera abahutu mwari muri Iprona muri leta y'ubumwe mu myaka ya 90 muragirizwa yuko muri mu bahutu bayitsindishije 93 kuko mwigisha Frodebo ico cyo kizobava ko vuba
twebwe asha ngiki kina tarice twebwe asha ni hava hari umuntu yigishije umugabo w'adasagara Iprona nkangeze ngo nuko ngeze ngo bamwise mu hutu akagira uwo dukenda kuri paramarese bakaduha manota nkarabo umututsi yigishije umugabo w'adasagara Iprona kuwundusha uraze kutohoza wewe uzomunzanire ugasanga umuntu umututsi yigishije umugabo w'adasagara Iprona akarusha mayugi akamurusha nukuri uwo mutotsi uzomunzanire
Olivier mugusozera aba jeune cyangwa ugaruka guno munsi muri Iprona muragirizwa yuko mukubita imyereka cyane abatama wo muri Iprona kugira ngo muzane Iprona y'amaraso mashasha icyo cyo kizobapfa ko
umutama ngezeho twicaranye gahari imyereka ubona turiho turaterana nta munsi numwe ugaruka cyangwa amaraso mashasha bigira batera imyereka ariko icyo twemera neza nuko tuvuga duti mu mugambwe w'abadasigana ko habamwo abakura canke abandi bagasaza izo singorane igihambaye n'ukuntu tuganira tubona inyungu z'igihugu icabaye mu mugambwe w'abadasigana harabaye umugwi w'abantu wiyugarana ugashaka ko abandi badashobora kumva ko bokura nabo bakagira ico bashikiriza ariko rero abadasigana bijunja n'ijambo badufasha baruzuye mwikigimwe mu mugambwe w'abadasigana umushinga ntahengeze ariko atari ibyimbiro abashinga ntahe barukubuka niho bari babo n'abandi benshi cyane buzuye ababivuga rero ko duteranira imyereka nababirabira kure kugira umumenyere ko mu mugambwe w'abadasigana na ugwaruka rudatera imyereka batama ubamwo ukawugendera ukamenya ukuri kwako
urakoze ndagushimire Olivier Nkurunziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana Iprona
ndagushimiye Jerome tukaba tugukengurukiye n'undi munsi uzodutumira tuzokwitaba
ndagushimire nawe Honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira
ega Jerome munsi wo tuzongura kuri ngaha ega hani wacu nzo hakusanga dutere inkuru hahizo vuna sanga hariya muri kakazi hariya nicariye ndiko nisomera gatabo hama kumugora nkitahira aha rero wagize neza kunyibutsa na cyane cyane ko waje tugavugana na wewe kuko mu wabaje ngo mbega bo bamaze kwa gasore burya nawe ndakubwira urafize ibintu byiza cyane bishobora guteza imbere igihugu cyane gose ahubwo bikomeze ahubwo mbona nawe nyene umenye gukora mufata mu makanda uraza ahubwo tukwandike
urakoze cyane Honorable François Ngeze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga Jerome Niyonzima narinda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
ni kuri iki kiganiro rero kwa Nyaburunga dushorejeho ibiganiro n'amakuru by'uyu mugoroba ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio ya Nyijwi rya Amerika murakaramo.